Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindo ubasuhuza. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni kuri FM 94.9 na FM 95.2 n'ibice bibiri mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3.
Today the Vice President and I told them on behalf of the American people that our hearts are broken too and that we stand with you and that we are here for you.
Uyu ni Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari wagiye ejo kwifatanya n'abaturage n'abarokotse ubwicanyi bwa Orlando muri Leta ya Florida. Ni mu kanya mu makuru yo hirya no hino mugezwaho na Aloys Bigirimana mbere y'uko tujya mu karere k'ibiyaga bigari.
Rakoze Thomas ndabaramukije ndaramutsikije n'inshuti z'Ijwi rya Amerika. Nkuko mubyumvise, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama ejo ku munsi wa kane yaragendeye imiryango yabuze abayo niyo bakomeretse mu gitero cyabaye ku munsi wa Mungu mu gisagara cya Orlando muri Leta ya Florida. Nkuko akunda kubikora, yagiye kwifatanya n'abahuye n'ibyago nk'ibi. Obama araharonkera akaryo ko gushikiriza ijambo ry'ihumure.
Today, the Vice President and I told them on behalf of the American people that our hearts are broken too, and that we stand with you, and that we are here for you.
Ahavuga ati, uyu munsi jewe n'icegera cyanje twababwiye nk'abaserukira abanyamerika ku imitima yacu nayo nyene yakomeretse, ati turi kumwe namwe kandi turaha ku bwanyu. Aho ni nyuma yaho Obama n'icegera ciwe Joe Biden bari bahejeje kubonana mu mwiherero n'imiryango y'abantu 49 bishwe hamwe na 53 bakomeretse mu nzu yo kwidagaduramo. Obama yatangaje ko atanyishu abafitiye ku kibazo bamubajije ku gituma ubwicanyi buhitana abantu benshi bubandanya buba muri Amerika. Obama yasabye ko abantu bo kwifatanya n'iyo miryango mu kuvuga ko abafuye bari gushobora kuba abo mu miryango yabo, kandi amenyesha ko yifatanije nabo mu bibabaro barimwo. Obama na Joe Biden barabonanye kandi n'abashitse ubwa mbere gutabara igihe iryo bara ryagwa, barimwo abaganga, abahagarariye amategeko, bene iyo nzu y'ubutambiro. Aranabashimira ku bikorwa byiza bakoze. Abo bategetse ko ari babiri barashize n'ingori z'amashugwe ku kibanza abantu bo mu gisagara cya Orlando bakunda guhuriramwo bariko bibuka abo bafuye. Ikigega cishiramwe mpuzamakungu cita ku bana UNICEF kimenyesha ko mu gihugu cya Somalia hashobora kuba hari abana 5,000 binjijwe mu mugwi w'iterabwoba wa Al-Shabaab. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika, Susanna Price ajejwe kumenyesha amakuru muri UNICEF amenyesha ko Al-Shabaab ihendesha abana amafaranga n'ibifungurwa kugira ibone kubigarurira. UNICEF imenyesha kandi ko muri kahise havugwa ko hari abana baharurwa hagati y'2,000 n'3,000 bari mu myaka 9 binjijwe mu gisirikare cya Leta ya Somalia. Ibi biro ku mugihe umugabane wa Afrika ejo ku munsi wa kane wari uramutse uhimbaza umunsi wahariwe umwana w'umunyafurika. Susanna Price ahamagarira abategetsi ba Somalia gushira imbere ya byose gukingira uburenganzira bw'abana no kubatunganiriza mu buzima bwiza. Mu gihugu cy'Ubwongereza, umushingamateka w'ico gihugu azwi ku izina rya Joe Cox yarishwe arashwe n'umuntu ataramenyekana ejo ku munsi wa kane. Uwo mukenyezi w'imyaka 41 w'amavuko yarazwi nk'uvugira impunzi z'abanyesiriya kandi yarateye kubiri n'umugambi uko Ubwongereza buva mu bihugu bigize umuryango w'umwe bwa Burayi. Yishwe mu gihe hasigaye indwi imwe gusa ngo abanyagihugu b'ico gihugu baje mu matora yo kwemeza canke guhakana ko Ubwongereza bwova mu muryango w'ubumwe bwa Burayi. Igipolisi kimesha ko kiri mu matohoza naye abategetsi ba Leta babaye barabangira kwemeza ko ubwo bwicanyi bufitaniye imvo za politike. Igipolisi kimesha ko cyahagaritse umuntu umwe kuva iryo barariguye, baba abashigikiye cyangwa abadashigikiye umugambi w'ubwongereza uva mu muryango wa Burayi, baciye bahagarika ibikorwa byo kwiyamamariza ayo matora. Umucamanza mukuru wo muri Leta ya Texas, imwe mu mareta ya Amerika, yaranse gushigikira umugambi w'iyo leta wo guhagarika kuzana impunzi zo muri Siriya muri Leta ya Texas. Iyo ngingo ayifashe mu gihe haheze iminsi Donald Trump ariko ahiganirwa gutwara Amerika ku ruhande rw'umugambwe wa Republika, asabye ko umuyisilamu wese adafise ubwenegihugu bwa Amerika atosubira kwinjira muri iki gihugu cya Amerika. Yabivugiye inyuma y'ubwicanyi bwabereye mu gisagara cya Orlando ku munsi w'Imana. Mbere n'imbere y'ubwo bwicanyi, Abanyamerika ntibavuga rumwe ku kibazo cy'impunzi zoza muri Amerika zivuye mu burasirazuba bwo hagati. Perezida Barack Obama yihaye intumbero yo kuzana impunzi z'Abanyesiriya zishika ku 10,000 muri uyu mwaka w'2016. Ariko ubutegetsi nta matariki buratangaza izo mpunzi zizo zirako. Imiryango iharugwa mu majana ejo yarahunze iva mu gisagara cya Faruja ni muri Iraq, bahungira ku basirikare hamwe n'abategetsi ba Iraq. Ayo masinzi y'abantu benshi muri bo batagira ibifungurwa, amazi meza hamwe n'imiti, bitekanijwe ko baja mu yandi makambi asanzwe arimwo izindi mpunzi. Kuva igisirikare cya Iraq gifatanije n'ibitero by'indege mvamakungu hamwe n'abarwanyi b'abashite batanguriye gutera igisagara cya Faruja, abantu bagera ku 242 baramaze kugihunga.
Ayo yari amakuru yo hirya no hino, murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com no kuri Facebook VOA Radio yacu. Ejo imyaka 40 yari yuzuye neza neza abanyeshuri 100 babirabura bishwe na leta y'abazungu Isoweto muri Afrika y'Epfo. Nyuma y'imyaka 40 abanyafrika y'Epfo basanga hari ibyahindutse, ariko kandi urugendo rukiri rurerure. Diane Nini nahazwe yaduteguriye inkuru.
Iyo ntureka kuwa 16 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1976 yabaye intanga ikomeye yo kurandurana n'imizi intwaro y'amacakubiri yari ifatiye ku rukoba. Perezida wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma yibukije kuri wa kane amahano y'uwo munsi yitiriwe imyerekano y'abanyeshuri ba Soweto, yongera acanatumirira abanyagihugu guhimbaza umunsi bahariye urwaruka.
Heavily armed police opened fire.
Abapolisi bitwaje ibigwanisho bikomeye cyane barashe ku banyeshure igihe bariko bagira imyirekano mu mahoro bariko batera bagana iki kibuga aho banse gushwiragira.
Ico gihe abanyeshure bagera ku 20,000 bahitwa Isoweto bihaya amabarabara biyamiriza amacakubiri y'urukoba mu mashure no gutegekwa kwiga mu rurimi rw'Ikiafrikana. Igipolisi cico gihe cari kigizwe hanini n'abazungu nticihanganiye iyo myerekano, gutyo kirasabana bariko barayikora. Bivuga ko abana barenga 700 aribo baburiye ubuzima muri iyo myerekano. Hector Pietelson w'imyaka 13 niwe mwana wa mbere yarashwe, ifoto yiwe ikabimanitse ahari cibutso c'ubwo bwicanyi. Abarokotse ubu n'abakurambere bafise abuzukuru, yamara bavuga ko kwibagira ivyabaye uyo munsi bigoye. Umushinga ntahe Upa Moloto w'imyaka 58 atunganya ibikorwa mu nyubakwa iri mu cibutso c'ubwo bwicanyi ari mu bakozi iyo myerekano. Avuga ko amasase akivuga yibaza ko ari vya bisase ataco vyica biriko birasamirana. Yagiye kwemera ko barashwe buraswe ariko abonye umwe mu bo bari kumwe atava hari yuzuye amaraso. Upa Moloto abajijwe ikibazo cuko vyari bikwiye ko iyo myerekano iba, ashima kwihorera.
My kids got education from multiracial schools.
Abana banje baronse inyigisho mu mashuri arimwo abanyeshuri b'ubwoko butandukanye. Kuri bo ibibazo by'ibara ry'urukoba, ibibazo by'ubwoko ntibiri mu mitwe yabo nk'uko ibintu byari ku gihe canje. Kubera igihe naruka, ibibazo by'ubwoko cari ikintu gikomeye cyane, byari bifise inkurikizi zikomeye cyane. Nivyo ndemera ko impinga ikiri ndende ku vyerekeye kurandurana n'imizi ivyiyumviro vy'intwaro karyanisha miryango ya apartheid. Ivyo vyiyumviro vyarashinze imizi mu butunzi bw'igihugu.
Kimwe mu vya Afrika y'Epfo icidogera intwaro yakaryamisha miryango nuko kugira nino saha abanyeshure bafise urukoba rwirabura muri ico gihugu bagikenye ugeranije na bagenzi babo b'abazungu. Abanyeshure bo muri kaminuza ivyo babimenyesheje mu mwaka wahera aho batunganya imyerekano yo gusaba kwiga ku buntu. ariko ivyo basavye bikaba n'ubu bitaraja mu ngiro. Abatari bake mu bakoze imyerekano yo mu 1976 bavuga ko ataco bicuza, naho bamwe muri bo kugeza nino saha bakigendana ububabare bw'umubiri bivuye kukungene bakubaguwe. Ni nk'umufasoni Florence Kianye yarafise imyaka 18 ico gihe.
Even now I have a pain at my back that is from the effects of that time.
Kugeza ubu ndacafise ububabare mu mugongo bwatewe n'ivyabaye ico gihe. Fise ububabare budahera, rimwe na rimwe ububabare buza buragenda bukagaruka. Vyavuye kugukubitwa kuko mu vyumba batwugaraniramwo imbere yuko babidushiramwo babanza kudukubita rimwe na rimwe turyamye hasi.
Ubu Madame Florence aramutse ishure gegamiye Katolika riri mu muji wa Johannesburg, akavuga ko kurengera ububabare bwiwe vyabaye ngombwa kugira ngo ashobore kurangura neza imirimo yiwe no kurera abana b'abakobwa biwe babiri. Biramenyerewe ko ku munsi nk'uyu ababoneye izuba abandi baba bafise ubutumwa batanga. Rwadek Ndlovu w'imyaka 15 ari mu bahawe ubutumwa avuga ko ari nico ashimira abavyeyi n'abavyeyi bakuru bababanjirije.
Let us thank them for what they did for us.
Reka tubashimire kubyo bakoreye abandi, kuko ni bamwe mu bo dukesha ubwisanzure. Muri iki gihugu dufite ubushobozi bwo kugera kuri byinshi.
We can do everything in this country.
Indoto ya Wadlek Ndlovu niyo kuzoba umucamanza akomeye mu gihugu ciwe. Iyo ndoto ikaba kubwa Perezida Zuma n'abandi bagiye barafata amajambo itashoboka muri kahise k'igihugu abanyeshuri babirabure batari bafise uburenganzira bwo kugera kure mu mashure, kugendera amakarti y'abamwe abazungu, kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu canke gutora umukuru w'igihugu. Yamara inyuma y'imyaka 40 habaye intureka za Soweto, Ndlovu na bagenzi we bemeza ko atakita gishoboka.
Itariki ya 16 y'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka, Afrika y'Epfo, Afrika yose ndetse n'isi yose bazirikana urupfu rw'abana b'Isoweto wabaye umunsi w'umwana w'umunyafrika, umwanya wo kongera kwisuzuma ku burenganzira bw'umwana mu bihugu bya Afrika. Mu Burundi, imiryango iharanira uburenganzira bw'abana yemeza ko bugenda busubira inyuma. Evariste Nzikobanyanka yaduteguriye inkuru.
Mu Burundi na cyane cyane ku mirwa mikuru y'intara biribonekeza ko agateka k'abana tako kifashe, hibonekeza ku bwinshi abana bo mu ibarabara atakindi bakora atari ugusegerereza. Abo bana abenshi bafise munsi y'imyaka 10, kubaho nabi mu miryango ni kimwe mu bituma abo bana baja gutega amaboko mu bisagara nk'uko bavyivugira. Uno mwana w'umuhungu w'imyaka 8 azinduka buri munsi mu gisagara ca Bujumbura aje gusega avuye mu buraruko bw'igisagara muri zone ya Buterere. Eric yabwiye Ijwi rya Amerika ko aje gusega kuko atamikoro bafise mu muryango, avuga ko amuyoro nk'umurihira yuja mu ishure.
Kaje gusaba amahera yo kuki kubera nuko murati atamahera dufise ikintu turya.
None kubera ko utaja ku ishure
twaravuze amahera yuko yotwandikisha.
Ku munsi waje aha mu gisagara uronka nkangahe?
Hari gembura, hari gendonka.
Iyo baronse uronka ngahe?
Hari gendonka 2 cyangwa 3. Shaka twari kibuga bamfashe na mahera.
Mu runani rw'amashirahamwe aharanira agateka k'abana mu Burundi FENADEBE bemeza ko abana basiga mu mabarabara baguma bagwirirana uko umwaka utashe. Umushingwamanza Jacques Nshimirimana arongoye urwo runani afatiye ku bana bari mu ibarabara mu mwaka wa 2010, avuga ko abo bana bagwiriye cyane. Asaba Leta y'i Burundi gushyiraho politiki yatuma abo bana bava mu mabarabara.
Mu mwaka w'2010 hari abana bashika 3,274 baba mu ibarabara, ariko murabona kuva mu 2010 kugera uno munsi haciye umwanya munini kandi benshi biyongereye. Kuva mu njyane zatanguye mu 2010 n'izakurikiye no mu 2015, rero abo bana bariyongera ku murindi uteye ubwoba. Rero tukagira ubwoba tuti hatagize igikorwa tuzohava dusanga ahubwo ibarabara ryacitse inzu abantu bahinduye basigaye bibera mu mabarabara.
Ikindi warongoye ugo runanashikiriza kiriko gitosekaza agateka k'abana muri kino gihe mu Burundi n'urudandazwa rw'abana babigeme ruvugwa muri ino minsi. Naha Jacques Nshimirimana atera ka mu Leta y'i Burundi kugira icyo ikoze.
Ariko havugwa ikibazo cy'urudandazwa rw'abana n'abana babigeme tweho twashimye gufata yuko ari déplacement massif umurindi munini wo kugenda kwa abana babigeme hanze ari naco gituma twasavye yuko ababijejwe bokora amatohoza hanyuma yo matohoza katwerekwa vyukuri yuko ibiriko biraba ku bana babigeme uyu munsi duharura barenga hagati ya 200 na 300 bamaze kugenda kuva mu kwezi kwa kane gusa ko mu mwaka w'2015 tugaharura amadosi ashika 200 yabiteguye kugenda batarava mu gihugu twarasavye rero ababijejwe yuko boshiraho umugwi ugira amatohoza kugira ngo tumenye vyukuri yabo bana bacu bariko barajanwa ico bagiye gukora ababajanye n'ingene bazogaruka
umunsi mpuzo makungu wahari umwana w'umunyafrika wibutsa abarundi n'amakungu ubwicanyi bwakorewe abana bo mu gisagara ca Soweto mu gihugu ca Afrika y'Efo mu gihumbi 1976 abo bana bariko biyamiriza intwaro kajyanisha imiryango apartheid y'ico gihe umunsi wahari umwana w'umunyafrika washinzwe n'ishira hamwe mpuzo makungu ONU mu gihumbi 1991 i Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Abanyafrika b'urubyiruko bagera ku gihumbi baraye bahagurutse mu bihugu byabo berekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyiciro cya gatatu cy'umugambi yari washyizweho na President Barack Obama. Muri abo harimo Abanyarwanda 15. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa yagiye kureba uko bahaguruka i Kigali ejo ku mugoroba yaganiriye n'umwe muri bo.
Yali buriya ni ikintu gikomeye cyane by'umwihariko kuri njyewe nk'umuntu uri mu gisata cy'ubukerarugendo. Ubukerarugendo urumva harimo n'ingendo, ibi ngibi ngiye gukora nabyo ni urugendo. Mu by'ukuri njyewe navuga ko mu magambo make ngiye gukora icyo bita ubuhahirane. Ntabwo ngiye guhaha kuko nanjye ntabwo ngiye mfite ubusa mu mutwe.
Bwana Robert Muragije Imana n'umuyobozi wa Amasimbi African Adventures. Ikigo giteza imbere ubukerarugendo binyuze mu nyandiko. Uyu musore w'imfura mu bana batatu afite imyaka 27 y'amavuko. Muragije Imana ukomoka mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda, atuye mu mujyi wa Kigali. Bwa rubugira kabiri asaba kujya muri Yali. Ajya gufata umwanzuro wo guteza imbere ubukerarugendo binyuze mu nyandiko. Uyu watangiye kubugira ubwe kuva mu 2013 yashakaga gukemura kibazo ki arasubiza.
Nagiye ntembera mu mapariki atandukanye y'igihugu, hanyuma nza gusanga harimo ikibazo. Nibyo harimo abagide y'umukerarugendo agezeyo baramuyobora bakamusobanurira, ariko naje gusanga none yo bamaze kugusobanurira ibyo wahabonye byose. Murabizi u Rwanda rufite ibyiza byinshi, ariko iyo atashye nta kintu bamuha nk'urwibutso gishobora kumugaragariza bya bindi wabonye kugira ngo uzongere ubisome aho waba ugeze hose cyangwa se ubisangize nabo usanze. Nsanga harimo harabura ikintu, niko gutekereza rero ubu ngubu mfite umushinga ukomeye cyane aho ndimo gukora kuri proje yitwa Rwanda Nziza. Ni ukuvuga ngo ndimo ndareba ikintu icyo ari cyo cyose kigaragaza u Rwanda nk'igihugu cyiza koko. Murabizi mu ndirimbo y'igihugu hari akantu kamfashije cyane mu ndirimbo y'igihugu. Iyo tuvuze rero ko rwuje imisozi, ibiyaga n'ibirunga, aho ngaho umuntu aribaza ngo mu birunga hari iki, ese mu mashyamba hari iki, ese iyo misozi ni iyihe, ibyo biyaga ni ibihe. Ubu rero muri iyo proje yanjye ndimo ndandika ibitabo, kuri ubu tuvugana amaze gusohora ibitabo 20 byose bibumbatiyemo inkuru kubwiza nyaburanga bw'igihugu.
Ibi bitabo 20 n'ibindi biziyongeraho byibanda ku bukerarugendo. Bwana Muragije Imana avuga ko bitazaho umwihariko w'iki gisata, ahubwo ikigo cy'igihugu cy'uburezi REB cyarangije no kubyinjiza mu mfashanyigisho mu mashuri abanza n'ayisumbuye.
Inyandiko zanjye nk'uko nabasobanuriye ntabwo zagenewe ba mukerarugendo gusa, ahubwo zagenewe n'abana b'abanyarwanda. Abana b'abanyarwanda nshaka ko bakura bazi kurata igihugu cyabo, bazi ibyiza bitatse igihugu cyabo, noneho bagakurana na ya mitekerereze myiza yo gukunda ubukerarugendo. Mu mwaka ushize RDB yasohoye raporo ishami ry'ubukerarugendo, ariko iyo urebye raporo mu mastatistika yabona ko harimo icyuho gikomeye. Birababaje abanyamahanga baza mu Rwanda ku kigero kinini cyane, ku buryo ureba abakerarugendo bageze mu gihugu ugasanga 70% ni abanyamahanga. Hanyuma ukibaza ute se ni gute abanyamahanga bashobora kuza bakamenya igihugu kuturusha, ni ukubera iki? Nyuma rero naje gukora ubushakashatsi butimbitse cyane, ariko nza gusanga ibyiza tuvuga u Rwanda rufite hari benshi batabizi. Ni ukuvuga ngo dufite zahabu ariko ihisha ahantu tutazi. Niyo mpamvu rero njyewe nashatse gukemura ikibazo ngihereye mu mizi. Abana b'abanyarwanda mu mashuri yose abanza ndetse n'ayisumbuye, ibyo bitabo byanjye ubu ngubu birimo birakwirakwizwa mu mashuri yose.
Intego kubajya muri yari nk'uko bayihurizaho n'ukwagura ibikorwa byabo bikarushaho kugirira akamaro rubanda. Ibyo ni nabyo byifuzo bya Perezida wa Amerika Barack Obama. Abavuye mu Rwanda berekeza muri Amerika biteze kwereka Perezida Obama ko ibyo akorera umugabane wa Afurika bitagomba kuzaba amasigara cyicaro.
Ngiye mu gihumbi rero ngiye kugaragaza u Rwanda ariko nanone nkigaragaza nka Albert ufite umwihariko ufite ahatandukaniye n'abandi 999 bagiye kujyayo. Ariko igihe tuzaba duhuye na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bwana Barack Obama ngize amahirwe yo kugira ikibazo mubaza ngira ngo ntabwo byakorohera umuntu wari wese guhuza urubyiruko rugera ku gihumbi kandi ruturutse mu bihugu byose bya Afrika. Ni ukuvuga ko rero icya mbere ni ukubanza kumushimira urwo ruhare yagize mu guteza imbere Afrika ndetse tunamwereka ko ibyo yakoze hari icyizere bitanga. Tutaratari amahirwe tugiye gupfusha ubusa, ntabwo tugiye mu butembere, ntabwo kandi tujyanye ibibazo muri Amerika, ahubwo tujyanye ibisubizo byari bitoya kugira ngo tubibyibushye noneho bizamugereho. Kuko ubu ngo Barbera uri hano, icyo nakoraga ntabwo Barack Obama yaraki nta n'umwe Amerika waruna kizi ku buryo bufatika. Ariko noneho ubwo icyo nzaba nkora ndamutse mvuyeyo kizagenda kikamugeraho, ngira ngo ubwo nibwo buryo bwiza bwo kumushimira bwo kunamwereka ko kandi ibyo yakoze hari icyo bisobanuye mu mibereho y'abanyarwanda no mu mibereho y'abanyafrika muri rusange.
Iki kiciro ni gisoza amahugurwa y'ibyumweru bitandatu. Abanyarwanda baraba bageze 27 mu gihe ibyiciro byose uko ari bitatu. Abanyafrika bose hamwe bazaba babaye 2000 bayabonye. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Inshuti zacu, ubu noneho ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu rugendo aherutse kugira mu karere ka Afar, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Ethiopia, Patricia Haslak, yararonse akaryo ko kwihweza kugena inyishu ishigikiwe na Leta ya Amerika iriko ikora neza ku nkurikizi zikomeye zatewe n'uruzuba mu gice kinini cy'igihugu cya Ethiopia. Ambasaderi Haslak n'umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia w'ingenzi n'imico Aisha Mohamed bagendeye ubwa mbere na mbere ishure iri mu gice cyo hagati mu gihugu citwa Milei Oreda yafashwe mu mugongo n'ubushikiranganji bujejwe uburimyi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umugambi uzwi ku izina rya McGovern Doll School Feeding Program utanga ibifungurwa ndemamubiri byo mu gitondo ku bana 191 bafise imyaka y'ukwiga amashuri mato mato mu karere ka Afar kenshi bashika ku ishure bashonje. Ibyo bifungurwa bituma bakurikira neza kurushiriza mu ishure kandi baronka amanota meza kurushiriza. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Ethiopia mu nyuma yaho yagendeye umugambi ujeje gutanga amazi meza uhabwa amafaranga n'ibiro bijejwe iterambere mu makungu vya Amerika USAID. Uwo mugambi uha amazi meza ingo 300 mu karere ka Milei Oreda. Uwo mugambi wariganywe mu bindi bice by'igihugu kaba wafashije gutyorora amazi hakoreshejwe imashini. Muri iki gihe abantu baba mu karere ka Milei Oreda baronka amazi meza mu bituma badategerezwa kwimuka. Mu nyuma yaho ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Ethiopia Patricia Haslak yagendeye ikigo kijejwe ibikorwa vy'ugutabara vyihutirwa Emergency Operation Center ku mugwa mukuru w'intara ya Afar Semera kugira ganire ku buryo abategetsi ba leta n'abategetsi b'intara hamwe nabo bakorana b'abanyamahanga bishura ku nkurikizi z'uruzuba n'imyuzurane y'amazi herutse kuba mu minsi yavuba mu karere ka Afar. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirishimiye gukorana na Ethiopia kugira zigabanye ingaruka mbi z'uruzuba. Yamara amezi atari make ari imbere ntazoba yoroshe. Imvura iramaze gutangura kugwa, yamara bifata igihe kugira abantu bashobore kwimbura ibifungurwa. Inyuma y'uko abanyagihugu bagize ibibazo by'umwimbu mu kiringo kitari gito, baracyazera ku mfashanyo y'ibifungurwa gushika ku mwimbu uzokurikira. Uburyo bwerekeye amagara y'abantu nabwo nyene uzotera bugabanuka kubera abantu bageramigwa n'indwara mu gihe atanga uvuba afise. Igihugu cya Ethiopia caragize intambwe mu guhangana n'inkurikizi z'uruzuba gushika muri iki gihe. Izo ntambwe zatumye Leta ya Ethiopia n'amakungu vyishura mu buryo bwihuta kandi bukomeye. Yamara haracyari bigikenewe gukogwa mbere y'uko batangaza intsinzi.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika.
Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika.
ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mukanya turasoza iki gice cya mbere cy'ibiganiro byacu. Ariko mureke Aloyizi Bigirimana abibutse muri make amakuru y'iki gitondo.
Perezida wa Leta Zunze za Amerika Barack Obama jo kuwa kane yaragendeye imiryango yabuze abayo n'iyabakomeretse mu gitero cyabaye ku munsi w'Imana mu gisagara cya Orlando muri leta ya Florida. Obama n'icyegera ciwe Joe Biden barabonanye mu mwiherero n'imiryango y'abantu 49 bishwe na 53 bakomeretse mu nzu yo kwidagaduramwo. Aba bategetsi barabonanye kandi n'abashitse ubwa mbere mu gutabara igihe ryo barajyagwa barimo abaganga abahagarariye amategeko bene iyo nzu y'ubutambiro aranabashimira ku bikorwa bakoze. Abategetsi ko ari babiri barashyize ingori z'amashugwe ku kibanza abantu bo mu gisagara cya Orlando bakunda guhuriramwo bariko bibuka abo bantu bafuye. Iki gacishiramwe impuzamakungu cita kubana UNICEF kimenyesha ko mu gihugu cya Somalia hashobora kuba hari abana 5,000 binjijwe mu migwi y'iterabwoba ya Al-Shabaab. UNICEF imenyesha ko muri kahise kandi havugwa ko hari abana baharurwa hagati y'2,000 n'3,000 bari mu myaka 9 binjijwe mu gisirikare cya leta ya Somalia. Ibi biruku mu gihe umugabane wa Afrika jo wari uramutse uhimbaza umunsi wahariwe umwana w'umunyafrika. Nayo mu gihugu cy'Ubwongereza umushingamateka w'ico gihugu azwi ku izina rya Joe Cox yarishwe arashwe n'umuntu ataramenyekana ejo ku munsi wa kane. Igipolisi kimesha ko kiri mu matohoza. Nayo abategetsi ba leta babaye barabangira kwemeza ko ubwo bwicanyi bufatiye kumvo za politike. Video bararigwa baba bashigikiye cyangwa badashigikiye umugambi w'uko Ubwongereza buva mu muryango wa Burayi baciye bahagarika ibikorwa byo kwiyamamariza ayo matora. Muri Amerika umucamanza mukuru wo muri leta ya Texas imwe mu leta ya Amerika yaranse gushigikira umugambi w'iyo leta wo guhagarika kuzana impunzi zo muri Siriya muri leta ya Texas. Iyo ngingo ayifashe mu gihe haheze imisi Donald Trump ariko ahiganirwa gutwara Amerika ku ruhande rw'umugambi wa Republika asavye ko umuyisilamu wese adafise ubwenegihugu bw'aba Amerika atosubira kwinjira muri leta zunze ubumwe za Amerika. Umuryango murambabarira mbere n'imbere y'ubwo bwicanyi abanyamerika ntibavuga rumwe ku bibazo by'impunzi zoza muri Amerika zivuye mu burasirazuba bwo hagati. Perezida Obama yihaye intumbero yo kuzana impunzi z'abanyesiriya zishika 10,000 muri uyu mwaka w'2016 ariko ubutegetsi nta matariki buratanga izo mpunzi zozirako. Naho muri Iraq imiryango iharugwa mu majana ejo yarahunze iva mu gisagara cya Fallujah muri Iraq bahungira kuba sirikare hamwe n'abategetsi ba Iraq. Ayo masinzi y'abantu benshi muri bo batagira ibifungurwa amazi meza n'ibindi bite n'imiti murambabarira bitekanijwe ko baja mu yandi makambi asanzwe arimwo impunzi nyinshi muri ico gihugu ca Iraq.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibigano byacu birakomeza ariko gemba yembike abantu ye mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.